Inijwi ya Amerika, ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 22 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije na Oriane Itangishaka agiye kuducira ku mayange yamwe makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane,
urakoze cyane. Frederic Nkurikije, ndabaramukije mwese muduteza amatwi. Ku Burundi, ikiziga cy'intwaza ngabo y'igipolisi ifisi pete rya colonel cyatowe muri quartier ya gatatu ya zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura kuri uyu wa mbere mu gitondo. Igipolisi kimenyesha ko gushika ubu icamwishe ntikiramenyekana kubera nyakwigendera ataruguma canke icece cyose coba cerekana uburyo yagandaguwe. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza atucire ku mayange. Eloge, watubwira muri make yo ntwanza ngabo izina ryiwe muri make byagenze gute?
Ngome Oriane Ntwazangabo yarize ku izina rya Nyokubwaye of Charles, akaba yari asanzwe akorera mu ahari kaminuza y'intwazangabo z'igipolisi ariko mu Cyakataka mu ntara ya Rwanza mu burengero bw'u Burundi. Mu buryo bw'igipolisi yatubwiye yuko ejo ariho abo bakorana bamuheruka ijya nyuma nko masaa cyenda y'umurango avuye aho kuri iryo shure ry'intwazangabo z'igipolisi, aho yaraje rero avuye mu misango yari yahatunganirijwe mu nyuma, ariko ntibamushikanye muhira kuko yari asanzwe abangaho muri karitsiye ya gatatu yasaba ikiziga, ariko ntibamushikanye muhira kuko ngo yari yasabye ko bamurukiza muri karitsiye ya Kinama hirya gato naho nyine mu buraruko bwa Bujumbura. Ayo rero ngo niyo yabaye amaso ya nyuma.
Eloge, none hari ikimenyetso n'ubwo igipolisi kivuga ko ta kimenyetso muri aka kanya cerekana uburyo yoba yarishwe aho hantu baba bamutoye, nta kindi kimenyetso co tanga kumbure ya makuru ico bacamwisha?
Kugeza ubu nta kimenyetso kuko nta makambi y'abantu benshi aboneka ko bashobora kuba bamuzanyeho, nta maraso ku mubiri we, nta ruguma, nta ki, nta rupfupfuri. Ariko rero umva igipolisi cyo cyakozwe n'uko cyasabye ko ari kimuze kwa muganga nyo bita autopsy kugira ngo haboneke umuco ukwiye.
Umuryango we ntaco wobukeka umwe wamwaronse akaryo ko kuvugana nawe?
Gushika uyu muryango ntibavugana, ariko mu gipolisi batubwiye ko ata muntu n'umwe aragira icyo akeka. Icyo bikora abantu babiri basanzwe bacungera iyo paruwase ya Saint Joseph bahagaritse ku mva z'amasohoza.
Urakoze cyane Eloge Willy Kaneza, dukurikirane hafi iyo nkuru urayidushikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze. Ahandi naho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, Perezida Paul Kagame yakiriwe ku nshuro ya mbere i Vatican mu nama yagiranye n'umwungere w'ishengero Katolika Papa Francisco. Papa yasavye imbabazi ku vyaha bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Katolika bakoze mu gihe cy'ihonyabwoko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Ibindi kuri iyi nkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere ku bindi byo byavuzwe mu nama ya Paul Kagame na Papa Francisco. Murakoze.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije hamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Nk'uko rero mubimenyereye, ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatanu heze, leta y'u Burundi yarasubiye kwagiriza igihugu c'u Bubiligi, Ubufaransa hamwe n'u Rwanda, ko ari vyo vyatumye haba indyane za politike mu Burundi zatanguye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ivyo birego vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ari nawe munyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba igihe c'inama abavugizi ba leta bahaye amenyeshamakuru. Si ubwa mbere leta y'u Burundi yagiriza ivyo bihugu kuba bifise uruhara mu ndyane za politike ziri mu Burundi. Vyongeye, igihugu c'u Burundi caritwariye leta y'u Rwanda kandi carayireze kwikoresha abasore b'abarundi bahungiye muri ico gihugu ngo kikanabaha imyimenyerezo ya gisirikare, kikanabarungika gukora ibitero vya gisirikare mu Burundi. Ivyo birego vyahavuye bishigikirwa na raporo y'inama mpuzabakungujeje umutekano yareze u Rwanda ko ruha imyimenyerezo ya gisirikare abarundi b'impunzi ngo mu mugambi wo gukura Perezida Pierre Nkurunziza ku butegetsi. Ivyo birego hamwe n'ico cuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu birafise ingaruka mbi ku banyagihugu y'ivyo bihugu basanzwe bameze nk'abavukanyi. Mbega igihugu kimwe kimwe muri ivyo bihugu cokora iki kugira ngo umubano n'ubucuti bisubire binaguke? Mu kiganiro muri Sangara rero cyo munsi twatumiye Professeur de Gracias Nkinahamira. Mwiriwe neza Professeur de Gracias Nkinahamira.
Ndegwa mwiriwe.
Murakomeye.
Namahoro kwe, mwiriwe neza.
Egome turi kumwe kandi na professeur Libera ntibashira kandi akaba yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles muri Beneza Libera ntibashira kandi
muri Beneza Frederic ndaramukije na Deuracias na bari ko ratwumviriza
murakomeye
na mahoro neza gose murakomeye
Egome turi kumwe kandi na Gérard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon ishyirahamwe gishinze kugwanya kimenyane eka na kamwana wa mama murundi muri Beneza mushyana Gérard Hakizimana
mwiriwe neza turamukije kandi tubashimiye kuba mwadutumiye
murakomeye
turashima tumeze neza ibyumura
yego nkuko twari ko turabivuga rero kuri ivyo bibazo n'ivyo birego reka dutangure ku mushira ntahe Deogracia sinkinahamira ivyo birego so bwa mbere bishikirijwe mbega mwebwe mwoba mwemera ku ruhara rwa politike rwatangwe mu Burundi mwaka 2015 rwatewe n'ivyo bihugu bitatu eka ivyo bihugu bitatu byagize uruhara rukomeye muri urugo ruhagarara mukanye gato no basaba ko muza murampa inyishu gufingo fitri batatu kugira ngo
yego sinda gutubya Fredi ni kandi sina simprante ya mu bisanzwe mugabo ngenda kugire gusakandu gato yuko niwe ibyuko byatangwe muri mu bindongi mu 2015 yaboneka ko barimo mugabo baheriye kera aho so haveri intango yabaye kuva kare urumva rero kuva deja au niveau de l'indépendance ce n'est pas seulement 2015 bien sûr c'est que le problème rero uko zimeze ko z'intumbero ziboneka ko niho tworonka nimwe dutanga inyishu intumbero ziboneka c'est d'abord ceci le grand problème nous que nous avons des perspectives stratégiques différentes prospettive strategiche differenti diremmo rero prospettive di un politico paternalista che ma difficilmente si portava che aveva di bacchera kandi yahabaye wumvise ko uyu munsi Kagame yamye kuronka ikigongo se Europe muri batika ibyo biriko biratangura ndo turafite tutetse yuko nabandi baduhaga bagira bati reka dusaba imbabazi ku byo twakoze kuko byariye kuva bagitangura parabantu kuko abahutu n'abatutsi turazi neza ko turi bamwe kandi twametugukana kandi n'ubu ntakiriho na kimwe kiriko kiradutanya rero mbaze kubona rero ibintu ukundi twari tumeze n'ingeni baje bakadutanya sedejara rodutara bamwe hari na donc histoire de la domination ikindi nacyo nibaze yuko ibyo byose byabyeye tujyanamwo n'ukwangana n'inzangano kugeza n'aho turwana epiyose iya le grand probleme de l'exploitation kuko wari ufite umwana entere yendere yari kugira ngo bashobore kwitwata afite ikapasite do richesse du sanganyu twari bubonye plus mugande twa tubizi kuva kare cyo bibiyo twavuye tubona ase donc facile donc le grand problème rero nuko unye baratangiye kubona ko tubizi c'est vraiment un bon signe c'est à dire biraduha aka usohora
Professeur Deogracias nkinamira murashikije ikibazo gihambaye cyane rwose tuhafata ukaruka ko ikibazo muvuze ko abahutu n'abatutsi ari bamwe ico ni kibazo gihambaye cyane rwose kandi abarundi bose kandi abanyarwanda bakwiye gusubira bakihweza neza ariko imbere yo kutukigaruka ko nashaka maze na Professeur Libera ntibashira kandagire ico yishye kuri cha kibazo cha mbere niba ivyo bihugu uko ari bitatu koko vyaragize uruhara mu ruhagara rwa politike mu Burundi duga ku ijambo Libera
je nibaza ko uruhagara rwabaye mu Burundi kuva mu 2015 ivyo bihugu nta ruhara runini rubifisemwo muti kubera iki kuko ingorane zo zabaye ni ingorane z'abarundi zijanye no kugwanira ubutegetsi ubwo butegetsi nabwo bukaba bwari butunganijwe n'ibwirizwa shingiro Nkurunziza yagerageje guhindura mugabikanka hanyuma rikaba ryarijanye n'amasezerano ya Arusha muri amasezerano ya Arusha nibutse yuko igihugu c'Ububiligi cafashije cyane rwose na cyane cyane Louis Michel et les ministres des affaires étrangères n'ibihugu bya Buraya byarafashije muri zingorane rero Burundi burimo ico no kwibutsa nuko sijya mbere kuva CNDD igiye ku butegetsi ivuga nabi ibindi bihugu yanga ibindi bihugu ivuga yuko ibihugu ivyo ibihugu vyivanga mu vy'igihugu mu vy'Burundi no vuga mu nshamake ONU fache ONU muri buka neza abakozi ba ONU birukanywe ni bese cyane muri buka nozeye leta z'ubumwe za Amerika umudamu yitwa Samantha Power yari mu minsi heze yatashura kuja mu Burundi in European uko nyene yafashe ibihano Rwanda ububirigi ubufaransa kubera nozeye ya resolution yavuga yuko yasaba yuko horonkwa mu Burundi ya polisi amajana 2028 no kwibutsa na kana Canada muri buka nozeye president wa CNDD-FDD mu gihe ministre de la défense wa Canada ari kumwe na general de Romeo Dallaire na Louise Arbour baje muri akarere ingene president wa CNDD-FDD yaragirije yuko baje gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza mu nshamake rero kubera CNDD-FDD yananiwe no gutwara igihugu abarundi bakaba bashonje inzara ikaba ari kwica abantu marari kwica abantu ivyo byose kubera bananiwe baciye barondera ico bashira imbere ko biva hanze ico mu nshamake rero
mwavuze ko ataruhara runini ivyo bihugu bifite
Ego
reka duhe n'ijambo umushyanahe Gérald Hakizimana nawe nyine agira ico avuze kuri ico kibazo imbere yuko tuduga ku bindi bibazo muri kamarashikiza Gérald Hakizimana uruharagwa ivyo bihugu bifashe gute mu ruhagarara rwa politique mu Burundi
mu bisanduku bwo twabashikije natandukanye n'umukuru twagiye twandika ibyo bihugu byasize uruhare rudasanzwe naho bamwe kumva tubona kumwe yashaka kuza imbere kirwa cyangwa kuba yitira kwa kigisha ubutegetsi cyangwa kugira ubutegetsi ahantu mu raporo twakoze igihugu cy'u Rwanda hari mu kwezi kwa gatandatu aho umunywanyi wacu yasanzwe ari muri icyo gihugu yakora raporo amaze kubona ko abantu bari kubarinjizwa mu gisoda cyogwanya leta y'u Burundi arakora raporo ayitungikira tutaheza kuyitosora nasozi nayo irasohora icyegeranyo cyayo cyerekana ko u Rwanda rwagize uruhara mu kwigisha kumbure abagomba guhunganya mu mutekano muri raporo tukavuga ko twebwe harimo n'abana b'imyaka 14-12 bahatirwa kujya mu ibyo bikorwa akubijyanye n'uruhare rw'ububirigi ntawubwiye iyo bagiza tukavuga ko ibi byo gutanga uburyo n'ibindi bagiye gutanga uburyo bacumbikira afite ibyo bagirizwa mu bisanzwe ubu tusanzwe tuko turarwanira kurwanya kudahana bagiye boneka mu gihugu biboneka ko ntagiye byigeze biba ko abatavuga rumwe na leta batembera ubutegetsi tushobora guhungira mu gihugu kanaka agahabwa indaro hakaba imitahe mpuzamakungu ko ndaza ko ibihugu bafitaniye amasezerano atuma ibyo bihugu bitunahanda abafite ibyo bagirizwa n'ibyo ubutegetsi n'ibindi tuzajya bikina inganda nyinshi mu gihugu tukabona yuko n'ububirigi bufite uruhare rudasanzwe n'umunsi uratuma abatavugamo na leta batembera ubutegetsi mu ntara mpuzamateka gusigura rwarafashije gushinga ibyo bashyigikiye rwafashe guhiga uburyo ibyo byose tuvuga ko ni uruhare rudasanzwe rw'ubufaransa naho n'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane na kamubona na mama ahantu ni tukurega igicucu cy'ubufaransa kirafise icyo cyagiye giterera mu bijyanye no gushyigikira abatavuga rumwe na leta biciye mu nguvu
ego mu kanya gatoya cyane rwose ngoma ndabaze ikibazo kimwe kimwe uko muri batatu mu cishure ko mushana de gracias nkinamira aka Burundi n'ivyo bihugu birafitaniye ubucuti bwa kuva kera cyane rwose eka ni bihugu bimeze nk'ibivukanye byafashanije kuva kera igihugu kimwe kimwe cokora iki kugira ngo imigenderanire inaguke mu kanya gatoya cyane rwose
yego cyane gatoya sindagutse bya ngiyambanze ndamutabagenza nje Gerard na Libera kuko ndabazi na dewe nabigize kare mu gahunda bikoze ubu imbundo ndirungu nuko rero jebe rero kugira ndakuri icokogwa kubwira n'icyo gikuru ariko nagira kanene nshyize makandi kandi ndongere kuko rutu ariko turavugwa hariho umuntu yitwa Better or Fran anyway a represent in Europe yene ngaho yarabaye dayer muri bizu pa je di u mekudi yarabaye bamwe na rokwe ndonkadire eso because ya kuja mu buryo mero gran problema ihari fundamental nuko ngiyagonda kugura n'izindi kwivuga rafata ibintu bya des accusations mensongères
le montage audio et vidéo d'Agilwa, qui va justement dire principalement la Belgique. Au monde, il y a des gens qui ont été en train de se faire des choses, qui ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. S'il vous plaît. Moi, je pense que vous avez besoin d'un choix de faire des choses. Vous avez besoin d'un choix de faire des choses. Vous avez besoin d'un choix de faire des choses. Vous avez besoin d'un choix ibiri ko biraba ubunye by'iterambere ni byiza cyane gusumba. Alors revenons maintenant à la solution possible. Deni baza yuko les solutions sont extrêmement possibles. Uko en politique iyo mwananiranye n'ubushaka kubandanya muri ko muraterana amajambo gusa, il faut chercher à harmoniser les points de vue, les positions. Kandi ibyo n'ibintu bishoboka cyane. Rodebi nayo ikubwira abayigije kuba la 7%, non mais go la 7%. Déjà, le représentant de l'Union européenne a dit rencontrer les autorités. Maintenant, on va relancer certainement la coopération. Un autre point de vue, il faut arrêter l'esprit de supériorité. À partir du moment où mon droit est à dire que les pandas ne sont pas les gens qui ont été en train de se faire, la coopération est en train de se faire. D'ailleurs, c'est la vérité, parce irazikagaruka a partir du moment mwumvikanye mugaje kwa harmoniza ibyiyumviro. Ari byo nibaza ko hariho n'ibindi byinshi certainement, kuko le respect des règles internationales, a partir du moment où tout le monde la respecte, nta kimwe ibihugu bishobora gupfa. En plus, urabona ubundi aho tugeze biraboneka yuko ruzamo kamene kimwe ntacyo turaba gusiku ntagorane turashobora kugira gusiku maragrite turumonde asope
kuri icyo kibazo mwari mushikirije muvuga ko hariho abavuze ko ubutegetsi bwa CNDD bwananiwe gutwara. Nibaza ko nawe nyine ashobora ko atavyemera kubera ubutegetsi bwananiwe gutwara ntibabutora kabiri. Reka ariko duhe ijambo Libera ntibashira kandi nyene agira icyo atubwiye ikintu cyokorwa n'ikihe Libera kugira ngo imigenderanire hagati y'ibyo bihugu isubire inaguke. Libera
nashatse kuvuga ni bilan, le bilan negatif. Ibyo bizo n'ibintu ntitwohenda bari kwaratwumviriza. Le bilan est là. Abarundi bari kwaricwa n'inzara bagapfa bagahambwa, malaria yamaze abantu, abantu bari kwaricwa baricwa bo nibodura securite kwa muganga nta kigenda dans le système éducatif burundi nta kigenda. Ivyo la vérité blesse.
Ivyo abarundi benshi barabifisemo uruhara Libera, abarundi basaba ibihano. Ego tugakwijamo
donc icokogwa ni ibintu byoroshye cyane gose. Icambere cyo cyo ku Burundi bwo nyene abarundi botorera umuti ingorane ziri mu gihugu. Abahunze bagahunguka, ntiyagira umurundi asubira kwicwa azira ngo ari mugambwe naka cyangwa mu bwoko naka. Icya kabiri, ivyo bimaze gutunganywa nokwibutsa yuko imbere y'amagume y'2015 mwibuke neza ku isoko ya Bujumbura ihiriye n'indege zo mu Rwanda zaje kuzimya umuriro na karoro ntanze kerekana neza kuba imigenderanire muri hagati y'ibyo bihugu ishoboka. Akandi karero notanga byaravuzwe nta preuve mfise mugabo bicura kuba ari byo u Rwanda ngo bago baratangiye u Burundi amahera atangwa mu karere k'ubuseruko muri East African Community. Nuburorero bibiri bwerekana yuko
imigenderanire myiza ishoboka. Reka duhe n'ijambo umushyira ntahe Gaspard nawe nyene Gérald Hakizimana agira icyo avuze mu kanya gato cyane gose. Ndabona ko hariho umunywanyi aturindiye kugira ngo ashikirize ikibazo. Gérald, ibyo bihugu kimwe cyokora iki kugira ngo imigenderanire inaguke mu kanya gato cyane gose? Umuntu umwe
twebwe cyokogwa ni uko tuvuga ko hakugiye mu nzira ya diplomasi biciye ukugara bagomba amatati n'icyangwa ngo ndashobora gufasha igihe utano ko bo bigano hagati y'ibyo bihugu bikarambega koko ko bamwe bagiriza ibindi kwaba nabo bavuga ibindi twa turi makosa hamasanze bari mu makosa bakayemera maze tugasubira gusubiza hano ko ntaho bazoshirana ibihugu ni bimwe n'icyo cy'ikibazo cyacu cy'ikibazo cyacu abanyagihugu bose bibyo bihugu barafatanye mu nda urumva ko abadakujyanishwa n'abanyepolitiki bateye gufata kujya inama n'ingingo bakumvikana kubyo baduhuriza ko kumwe bakaraba mega niko kibite kutabuhuriza ko mega niko bereke kiriko turavugiye kuri bariya mega niko icyo abana bari kwakura biriya hakakuru kuraba abari mu makosa bakikosora n'ikibigana bibaje babyiza gusumbya hagati y'ibyo
byose murakoze mushyanahe Gerard Hakizimana reka tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumbiriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise sofoni muri Veneza muri Veneza
yewe
muri he sofoni
ngisagara cha ujumbe
murafise kibazo murafise cyumviro turi kumwe n'abashinga nayo batatu duga ku jambo
Gerard gamba zo mutumire wa mbere ati mbe gupfuga yuko ivyo bihugu ubufaransa no bubirige no Rwanda kubyo bazaragize uruhara mu ngorane zabaye mu Burundi suko baba barazi ibijya mfashanyo bahora batanga mukacabona yuko bari abansi y'igihugu umutumire wa kabiri nawe nkamwibariza ati mbeko nzu igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi barisoma mbike uwo baba bacanyemo kubera iki ko nzu umwigeze kugaba ingo mu wundi wundi akamugabira icumi umutumire wa gatatu nawe nkaca ndamwibariza ati mbe boko wiki kugira hagaruka umwizero hagati y'ivyo bihugu bitatu bidacana waka n'u Burundi murakoze
murakoze sofoni kibazo cha gatatu nka bose bacishuye reka duhi jambo de gracias nkinamira ku kibazo cha mbere mubajije
yego cyane iki kibazo kiratomoye gutse kandi aranyarukije mu Burundi aratisukundo abuga ibintu yihuta sofoni ndakambwije sofoni icyo batatumye ibihugu bigira uruhara ikindi cyo gusakaseseshwa burundu muri hari ibintu bavuze ndavuga nk'akarore mu Bubiligi warumvise icyambere warumvise Louis Michel mu ndakomeye cyane mu Bubiligi niba utamuzi uramubaza abandi bwanga kubwira kandi ibintu yavuze nibyo yerekanye biraboneka n'amavideo arahari nta kindi kihari ubundi hafitanye umukuru w'igihugu akakwinyita umusazi nawe nyine ntabakomeye arabise ingorane afite ingorane nawe nyine mu mutwe gatumbere cyane rero umuntu yitwa ko ameze neza asanzwe afite ibintu yizi ibintu kandi amaze kuronka n'ibindi bikomeye hakaba n'ikindi rero navuze cya kare cy'uko baheze bakaremendanya bagashyiramo desacisation fausse navuze ibintu bya menge navuze n'ibindi hanyuma hakaba n'ikindi cy'uko Burundi bugira imitahe mpuzamakungu bagize ntibabikurikize kandi abandi bose hari amategeko agenga ibihugu byose bagize ntibabikurikize hakaba n'ikindi rero baraheze bakabaca bacumbikira bakanabafasha bakanafata amafoto bari kumwe kandi bazi ko ari abantu decriminel bari bazi bamaze batsinda bagirizwa burindira basanye bakomeza gufata bo nyene bakavuga ati reka Burundi ko tubaza kubwa abarucuruca nabi reka tube tubacira urubanza twebwe kuko ibyo biriho ubundi bo nge national mene dongo la Belgique aho nabandi yigeze gucira urubanza cyangwa bihuriye n'abantu bakaza bagacira urubanza bigaha bisike bafite ibyo bahagirizwa ibyo tutse cyangwa urumva harimo ikintu uruhara bararufite bararufite biraboneka ayo mapoint akubwiye n'atatu cyangwa n'imbaraga yabona yandi menshi yuko nta byimbizi bakaza ndabona ubyo wanje ndabihegeje ndabona ibindi bivuga mugabo ngira ndabivuga
hanyuma ibindi bibazo safone yabaje n'ibibazo vya Lance nyisho ariko reka duhe ijambo Libera ntibashira kandi niba afisi cyavuga ku kibazo cy'ambere cyabajijwe na Sofoni
Sofoni yabaje ico ivyo yo ku Burundi n'u Rwanda bipfa mu ncamake nuko kweri zo ngorane zabaye mu Burundi hariho impunzi zagiye mu Rwanda muri zo mpunzi hakaba harimwo notama abashatse kutebagaza ubutegetsi amategeko mpuzamakungu aravuga neza yuko igihugu gitegerezwa kwakira impunzi zigeramiwe mu bijanye na gateka kabo canke security yabo izo rero byaje bituma habicuka kibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi hanyuma hari byabaye byinshi byo gusotorana sino bidonda kuranda biheze haba mu majambo murazi niyerekana yabaye Bujumbura bavuga ngo bomesa naka cyangwa uri ya n'undi bakavuga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibyo byose rero byatumye icuka kiguma ari kibi uri yuko mutuboneka bigatuma biba nabi muri bukaje kwejo ubundi hariho abanyarwanda bapfuye batoye muri bukiriziga batoye muri gweru byo byose byatumye bitera ingorane hagati y'icyo ibyo bihugu bibiri na n'icyo no kwita ni mauvaise communication yabandanije ya icana gacanwa uburyo kuzimya
yego me mushya ntahe ejeje hakizimana ku kibazo ca mbere kuko ibindi bisa ni byatoye inyishu mu kanya gatoye cyane gose ikibazo ca sophone
icyatumye kumbura habaye imigenderanire mibi cyane niko kwemeza ko u Rwanda ntirwarakira impunzi z'abarundi kandi nibyo igihugu cyose twese uburenganzira bwo kwakira impunzi ariko cyagiye kuboneka mu kibi n'ukumbure hakikara n'amankete bitaboneka ariko aratanga ibanisho cy'inyigisho niyo byagiye kuko imigenderanire yasekaza cyane ku buryo abanazi yatatanga ibitero kwakira impunzi niyo kuba u Rwanda rwarakira impunzi sinaza ko icyo ari cyo urundi bwa bwaraho u Rwanda kuvuga ko bapfa kumaze kumanda rwagwa ko urundi bugize intera hamwe mugambaze ko urundi bwagezekana ko ku mu Rwanda ariko rwanda nabi mu kurundiza ibipanisha aba mu Burundi bagiye zifata mbese n'izindi n'abakuganije bakeza ko kuri mu Rwanda hambijyane n'uburiganya ko cyatumye ko muri Burundi uvuga ko ububirigi ni kujya ku ntugwa kirekire abatembaje ubutegetsi bakaba
Gerard ikibazo cya sophone
Nje kuvuga intara cyane awonde cyane kumva z'umutekano wanje
yego duga ku ijambo murafite kibazo kane gatoye cyane gose kibazo cy'imvira
yego me nagiye mbanze kuramutsa abatumire hanyuma njangirwa ko mbaza abatumire bose nti murabona imyerekano yabaye murabarundi murabona imyerekano yabaye ngaha kenshi yategurwa n'ubutegetsi ikiyamiriza igihugu cy'u Rwanda mvuga ku gihugu cy'u Rwanda gusa intiriwe ndavuga ibihugu byose amajambo yavugiwemo murayazi byari byo kumesa kugira ante kubemeza n'ibindi rero mvuga hariho amajambo bavuga ukumva ko bababajwe n'uko bakavuga yuko igihugu cy'u Rwanda gitwagwa n'umututsi arisho gituma ariko aragerageza gusubizaho intwaro z'abatutsi mu Burundi niko kuko mwavuze muti bagira imyerekano ategura ingabo kugira ngo zigiye zikureho ubutegetsi bwa president Nkurunziza ico onye mukivuga kwiki kibazo cya kabiri murabona u Rwanda ruriko ruratera imbere cyane ariko murabona u Burundi intwaro aho ibugejeje murabye uko yari yaje ikubaka ikagira iki unovuga nti irikirasambura ibyo yubatse mbega mubona abategetsi b'u Burundi ico mubahanura kugira ngo nabo barekizonjyane batera imbere nk'u Rwanda nimubona ko Rwanda goba ruriko ruraduhenda mu gihe gwo ruriko ruratera imbere mugabo abategetsi bacu nabo bakishinga kuje mu ibarabara kuvuga amajambo oriye yo gutera baja imbere kanyuma nk'abatwa mutumire yitwa Hakizimana nimbega ko numva umenga ntibaho ntarikara arabyu arumva neza uruhara kume numba umenga ariko aravuga yuko u Rwanda ibyo baruvuga ko nka byose ari byo mbega nkamubaza nti mbega abategetsi b'abarundi yobahanura iki bobo abona arabye imyerekano amajambo mabi bavuga abona atacyo yobabwira Kono mwenga alababugira cyane.
Urakoze Sophonile Katubaha karyo bagire ico bavuze kuri ivyo bibazo mushikirije Kazungu murambarira Kazungu agire icavuze abashinga ntahe bakwicure kuri ivyo bibazo vyawe Kazungu reka duhi jambo ubwa mbere na mbere mu kanya gatoyi cyane rwose Professeur de Gracias Nkiramira.
Ego cyane. Urakoze cyane ndamukiriza Kazungu ngira ranyumva.
Arakumva
yavuze ko abi Burundi mugabo adashimye kuvuga intara arimo ngira iyo bafite ingorane z'umutekano ndetse baravuga ko atangorane ziriho mugabo we warazibona mugabo urabona umuntu wese ntawumurabize Burundi ariko ikintu n'ukuri gikuru burya iyo umuntu aziko aravuga kandi abwira abantu benshi ndibaza ko ari ukwibanda ku kuri ukuri n'ikintu gikomeye cyane urabona ariko aravuga ko u Rwanda rwateye imbere ariko Burundi ruriko burasubira inyuma ndibaza ko ariko hariho ibintu byinshi yirengagiza atabona imyaka itarashika na cumi twarubatse amashuri n'amayuniversite n'ibitaro n'ibiki kandi byubaka n'abanyagihugu mushika nk'ibihumbi bitanu kandi mu myaka mirongo itanu tuba tumaze kubaka igihumbi gusa ibyo byose arabizi mukabirenga ko abizi donc bivuze kuvuga ngo u Rwanda ruriko ruratera imbere yego rurashobora kuba rwateye imbere mu buryo bwabwo mugabo Burundi nawe rwateye imbere mu bundi buryo kandi ngira ngo nibaza ko busumbije nta kindi kiro k'imbere nko gushaka kwigisha abenegihugu bawe nko mu Rwanda nta shuri na rimwe rirubakwa mbere kuva Kagame ahajya n'imyaka amaze nta n'irindi yarongera kandi n'ingorane zirahari amariko arazivuga no muri rwagamerike amariko murapasisha abantu bavuga ko ndafite ingorane kubera hariho ibintu byikumira hanyuma ibindi nabyo bije kuvuga ngo amajambo yo kumesa rero nagira ndamubwire ko kumesa rero mu Burundi kumesa ndazi icyo kivuga ikivuga nabuhoro buhoro kibya ariko aravuga ni interpretation aha ibindi hanyuma kandi yavuze ngo mu Rwanda ngo atwara umututsi ni Burundi yaratwaye
icyo ni cya kibazo mushya ntahe de Gracias mwashikiriza neza cyane bose mwavuga ko abarundi mu bisanzwe n'abanyarwanda bose ari bamwe abahutu abatutsi bose bakwiye ku icyo kibazo kagishya ku ruhande bagakora ibikorwa by'iterambere
bagacira ahandi ibintu ahandi bivuga ngo akantu gatoya ni ukuri urabona ibyo dupfa n'u Rwanda hari wavuze bya communication hari byavuze ibintu biri zigaruka hirya mugabo akarenga ko ibintu byabaye kabaro ibintu byabaye morwi ibintu byabaye dongo abantu batera bari kreri kandi bajya bavuga bakanabahamagara bakagira amasemanyaje mbere hari amadosiye yose arahari
ndabona akanya katujaje cyane rwose Professeur de Gracias Kaduhe na akanya umushya ntahe Libera ntibashira kandagire icavuze mu kanya gatoyi cyane rwose Libera
rwose nashogoma gushimira cyane rwose Kazungu kuko yabivuze neza cyane imyerekano yarateguwe iteguwe n'ubutegetsi ivyo nta numwe yobihisha kuko nkaramire Daraville harimo abategetsi benshi baje muri iyo myerekano bakavuga neza ko bazomesa Kagame kumesa Kagame birumvikana neza birazwi so mucanganyo na gatoyi ivyo byose rero cyane cyane ngomba gushimikira ko nuko ubutegetsi bw'ubujumbura bugomba kunyegeza ingorane ziri mu gihugu kugira abahenda abanyagihugu izo ngorane bazishire ku banyarwanda bazishire ku babiriki bazishire ku yoni z'abafaransa n'abandi ivyo rero ni sagasishwa rumuri ivyo ni ivyo kuri na gatuko cyane gose icyo nagomba kongera ko nuko nabwire de Gracias yuko u Rwanda ruteye imbere aratira agashamba arazagende amashuri nomumenyesha yuko hubatswe menshi cyane n'amayuniversite menshi cyane gose ariko mu Burundi icyo yibagiye nuko hubatswe n'amastade menshi cyane ayo mashuri yubatswe nta banyeshuri bariho nta barimu bariho nta bitabo biriho n'ibintu nanonosoye kandi aha narabyanditse na televiziyo umviro ndahanura uko nshoboye muganirigeze banyumviriza mu Burundi rero hari ingorane igihugu ni cyanyuma ku isi mu bihugu bikenye ibyo bibaye ku ntwaro ya CNDD-FDD ntawo wihisha ntidusubire guhendana rero no guhenda abanyagihugu ntawo ugwanda n'u Burundi mu iterambere ntawo bisabisana na gatoyi ugwanda ruko ratera imbere neza cyane gose notanga karorero kuri kompanyi aeriene baheruka kugura ama Boeing ni iki u Burundi busubira inyuma kuko todo ku wasanse aujourd'hui ni negatif
ego cyanyuma
ibyo nisagasishwa rumuri ni jya mbere mu Burundi abana bicwa n'inzara bagapfa bagahamba donc ivyo nifahenda bari kora twumviriza ahubwo
byinshi mu bintu biriko biraba mu Burundi ni ingaruka mbi y'uruhagara ruri mu rwa politique ruri mu Burundi kandi ubwo ruhagara nago rwatewe eka ahanini n'abanyapolitike bo ku mpande zose
ego bari kora twumviriza devo gracias yavuze ko adukurira nivyo turakwiye kwikubita gashi tukaraba la réalité en face twebwe turi hanze twaraba ingine terero tutera umusada kugira Burundi bivu mukaga twubaka igihugu ni cacu horiyo kunyegeza kusiga inkora amaso abarundi tubahenda ngo nankora niziriwe
imigambi yo kubaka igihugu iyo migambi ikwiye mushya na hehe bya niyo migambi ikwiye imigambi yo kubaka igihugu kuko ibintu nkuko mubivuze igihugu kirashobora gutera imbere abarundi bose ikaba kubitije agatima mpembera bakabona ko kuryana canke kuryana bivuye ku moko bivuye ku ntara atahantu bizobashikana turi kumwe muri aka kanya n'undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Alexandre
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite cyumviro mu kanya gato Alexandre wigere telefone uvuge cyane
Allo ndabumva neza
yego me ikibazo mu kanya gato icyumviro
bo yewe icyumviro mfisengerera kubijyanye niko biberanga mu gihugu cy'u Burundi mu bantu b'igihugu cy'u Rwanda yewe icyo bona nuko ingwane z'u Burundi hari ni batagishira ku makungu ingwane z'u Burundi ziri hagati ngaho nyine mu gihugu iwacu kuko abanyarwanda n'ubwo kwica abarundi bene wacu abanyarwanda bateye inzara mu gihugu icyo navuga nuko u Rwanda nabo nimba kiba rwagiriza ari byo kumenya ukuntu ukurikiza amategeko mpuza amakungu ku bana b'ububanyi n'ibindi bihugu
murakoze Alexandre ndabona umushana General Hakizimana nawe nyene agarutse kuri telefone reka tuce tumuha agirica avuze kubishikirijwe na Alexandre avuga ko ingwane ziri mu Burundi eka ari iza Burundi akabasaba ko mu gihe urwanda ngo barufise uruhara mu byo mu birego barurega ko go kwikiza amategeko amategeko mpuza makungu mushya ntahe General Hakizimana muduwe kwijambo
ngo cyane twebwe ikintu tuvuga nuko nibyo abarundi nabo bafite uruhara mu byagiye biraba nuko tugomba tuvuga ibihugu by'u Rwanda gusa uradiko politike inyifato kenshi iyo hageze amatora ko muri rusanga bamwe bafite ibyo bashaka kubwira abashyitsi ubutegetsi mbere ugasanga ntibubahiriza amategeko ugasanga kenshi umuntu wese agomba gukoresha ingufu kugira ashike kuri iki cyane kiriya twebwe rero ku banyepolitike tuvuga duti nuko bomenya amategeko mu gihe hari umuntu azazaniwe akitura inzego z'ubucamanza yanyanye akunguruza ariko umuti si uwo kugarariza si uwo kwanka amatora ataranaba umuntu yo kwemeriganwa bakemera aho demokarasi ishize bagashyira intaho ishize maze bose bakubahiriza amategeko bakemera ko guhungabanya iby'agatakazi na muntu kuyo habaye ibintu nk'ibyo birahunganya agatakazi na muntu ko kenshi bitera ingorane mu gihugu binatuma kenshi mbere ibihugu bihomba binasubira inyuma mu bijyanye n'ubutunzi bituma n'abanyepolitike bakiri cyane tubakore hoba kubahiriza amategeko hamurenze amategeko bakamuhana yisunze amategeko atawurenganijwe ubucamanza bugakora uko bwategeka gukora
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Samson mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku migendanire mibi iri hagati y'u Burundi ikandi ibihugu bitatu byagirizwa uruhara mu ruhagara rwa politike mu Burundi aho tukaba tuvuga ububigi u Rwanda bakaba bavudomakuru toke u Burundi u Rwanda ububigi hamwe n'u Faransa duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ibyo bihugu bitatu bidomakuru toke sinibaza ko ari iby'ukuri kubera ko bivyatanguye kuba nuko bagomba guhonyanga ibirizi washinge kandi iyo bizwa shingiro ariyo yabafite ku tegeke ibyo bakabyitwaza ngo hari byandishwe nahari abanyepolitike baho n'abanyagihugu baho ni kubera iyo bizwa shingiro ibyo bihugu bitatu nuko byagerageje kuvuga ko iyo bizwa shingiro atoriko makomo none rero hari umutumire hagiye kuvuga ngo n'u Burundi bwarateye imbere ngo bafite amashuri ngo barubaca amashuri menshi amashuri menshi nk'uko umwe muri bo amwishuye ntabarimu bafite none ejo harenganye numvise amakuru ku isanganiro bavuga ko ibubanza kama n'igihanga babuze abarimu none buri gihe iyo babajijwe icyo kibazo bavuga amashuri bahubaca amashuri ayo mashuri niryo terambere ry'umunyagihugu mu Burundi kandi abanyagihugu bariko baricwa n'inzara amagwara batagira ikibafasha none rero nibakore nk'uko bemereye abanyagihugu ko bagiye kubafasha no kubafatira neza igihugu cyabo n'ubutunzi bwabo bareke kwitoza utunyoni bagaruka ku kibazo kimwe ngo barubaca amashuri oya nabo bite dukeneye
igome reka icyo kibazo tugihe mushya ntahe Gerard Hakizimana ndabona ko telefone yiwe guma icikagurika abandi bashinga ntahe nibaza ko baronsa kanya ko kuvuga ku bibazo biriko yabazwa n'abanywanyi Gerard Hakizimana mwishuri ki umushya ntahe Samson avuga ko nayo mashure nkuko byashikirijwe na Libera naho mvuga ko mashure hari ariko abari mu ikibazo cabari mu kiki hari muri kiki
nakaba cyabari mu kiki hari igihe bakuri yani patwaye politike usanga keshi iyo inije amatora kugira bakugurageza abana bari nibyo amashuri arumva kwa mugabe yaboneka ko haracari hamaga ukene bwa bari mu mashuri kemereye ibyo tumeza ko ibibazo bikihari ariko ibyawo ntawe ka kuvuga ko amashuri yubatswe urangikira mbere amaze gushika ko naho habaye nijyabaye bike ko nijya gushoboka ko bubaka ariko barubatse bakoresheje imbu zabo leta hari yarakoze ibishoboka byose n'abanye politiki bagiye baratubera igihugu cy'u Burundi ndetse tukavuga duti mu gihe kumbura hoba byogaragara ko mu gihe Burundi bwa bwitwara igihugu bikagaragara ko igihugu bifite uruhara byakoze nadakora imishaka babaroye bo bamukurabye ko ibikorwa byinshi nibyo byabandanye ko byategeka kubandanya ibyo bora by'abarimu usanga ko kumbure amashuri yategeka ko afite abarimu bakwiye ugasanga kumbura hari aho babuze ibyo turabyemeza ko ari byo ariko tukavuga duti icyo ni urukitwazo cyo kuvuga ngo abarimu barakenye kuko amashuri yose arakora kandi biraboneka ko atashuri na rimwe buze umwarimu uwo muri kumarigira abarimu babiri mugabo biraboneka ko abarimu barakenye mugabo hari igihe ntawo byitwaza ko twe tuvuga turabona ko hari intambwe bageze ko naho haciye ibihe bibi by'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari intambwe bagumye batera ibareka ko bagumye ku kizi kandi biboneka ko bariko barakora
tubibutse inshuti mwese komunika muri abantu ndajya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas Mirwe neza Stanislas.
Mirwe neza.
Muri hehe?
Murege mu karere ka Rulindo amajyaruguru y'u Rwanda.
Yego, murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ese cyangwa mubibarize nka we ureba kurabona ni nk'igiki cyatuma u Rwanda n'u Burundi kuyeho bizongere bibe byanywana bikundane cyane abona ari nk'iki cyakorwa murakoze
Stanislas icyo kibazo nibaza ko basa n'abacishuye gato ariko reka tuhakaryo kandi bagisubiremo reka duhe ijambo mushya ntahe Libera ntibashira kandi musa n'abamaze kwishyura iki kibazo ariko muhihute cyane rwose kunyisha umwoha Stanislas
icyo kugubaza ni uko mu Burundi batoreye ingorane ziri mu gihugu abahunze bagahunguka bamaze guhunguka bagaca ibyo bihugu bibiri bigaca biyaga biciye muri ntuze muri rya shyirahamwe rya EAC cyangwa bakavugana directement mugabo ingorane zituma baguma ibyo bihugu bibishamiraniye zahavuye izo nazo je ku bwanje n'u Burundi bufutezwa gufata ingingo ruhasha yuko ibiganiro biba hanyuma abashoboye guhunga babonye umutekano wabo uriho bagatahuka n'ahandi bigumye uko biri no munsi abahungiye mu Rwanda ntibahunguke simbona ko umuti uzoboneka
ego nawe mushikana he de gracias nkinamira kuri ico kibazo nyene icabajijwe na Stanislas
ego bena cha kuvuga kuko tuguma tuvuga Rwanda gusa kandi bavuze ko tuvuga nibyo n'ibirigi n'ubufaransa kuko ingorane twatanguye niyo twaziheye ariko nico nikiza kuvuga ko ariko tubanze turabe ubwo sinaherutse kuvuga hariho abavuzi hariho Samson hariho
Alexander
Alexander hariho Samson hariho n'uwaherutse yari mu rugo y'u Rwanda
Stanislas
agiye kuvuga
ego
Boniface
Stanislas.
Alors, je vais vous dire juste Stanislas. Alors, il y a un accord de Kuya Guhera, qui est 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 un accord de Kuya Guhera. Je vais vous dire que c'est un accord de Kuya Guhera. Kuya Guhera, yatiragiye ngirango ntazi ibintu biteye ngira ngo yuko mu Burundi ba Mariko baravuga yuko imbunzi zigaruka kandi amahoro ariho kandi n'igihe zagenda nta ngwano yari hari ndaha mu Burundi abantu baradutse baragenda tangwani hari tamwe kwakora ko kandi na prebe nuko bavuye bakagenda bakarengana cyangwa twarahunze kera aradira ngo bashobora no kurengana frontiere wari yaranja kwambara uburengetse cyangwa ikigira ngo usubire kuba mu gihugu mubwo ngo abavuye hasi bigira bonyine kandi bamere neza ibyo byose nacyo bivuze ikintu Uburundi twifuza ni uko abarundi bose bagaruka bakaza tugafatanya kubaka igihugu igihugu cyacu ni cyiza cyane kandi aho gihuriye n'u Rwanda kandi nabo nyine barabizi bari hariya ko batamerewe neza kuko bari bamerewe neza ngaha igikuru rero nuko ugaruka kandi baratiniza ko bishoboka n'ezire kuvuga ngo kuja ku negosia nabo yemo nako negotiation ziriko zirabangaha ariko n'ibintu bihari bajemo nabo nyine cyangwa bashatse umuntu abasange hariya bavuze bifuza ibyo mu bindi turiko turavuga ngaha kugira ngo igihugu gisubire kuba cya bose kuko cyane cya twese kandi narukwiyeko nta diferense yenda dutanira nari bera duhagararanye ntubuvuga ngo ni umututsi nanje ndi umuhutu bishoboka arabizi ndawe
icyo ni cha kibazo tuva tugaruka ko nico duhereza ko kugira ngo byofasha abarundi cyane gose
yego babarere pedite
yego
icyinzara n'ukuri inzara ni cyo gituma ndabije ntaheruka kera ni ngubane zabaye muri regio yo inzara yabaye iri mu Rwanda iri muri Tanzania iri muri Kenya iri mu Uganda yihe kubera ikizuba baratindeza bigo byagenze ibyo byarabaye hanyuma umwibu bamuke abantu baza barwirindwa barya sasirondera n'ubu byabonetse hariho n'ibyo kurya byinshi cyane ubuye bafite n'abandi baradutereye baradutereye hari n'ibindi bihugu si Burundi gusa cyangwa rero aho nibaza kwizo izo zinzara byarabaye ariko si ikintu guca zisinya ko ngo ni sende defide zitazi gutwara igihugu uko ni kwiyobeza ibintu kandi ubibona ntibishoboka uri umuntu witwa Kude Monkorege Libera andi ukarandangaze simbona ukuntu izo kwa kuvuga ibintu by'ibyo ari umuntu witwa Kwegisha Universite ari ibintu kandi yabonye ibintu n'ibindi kandi none kandi noe twere kumuduhe ikintu novuga rero cyo ku Bubirigi n'Ubufaransa
musozera mukanya gatoya ndabona umwanya wihuta mushya ntahe
yego ikintu developer gusumba cyane ni lo respectitwe nuzenya respect the regle diplomatique les organisations internationales les conventions internationales na cyaka bakaza tukabyumvikana kuko igikuru nta muntu azavuga ngo wese ndagushaka kandi abanyagihugu nabo bamushaka ibyo ni kubikuramo ntani mushobora kuza kuri nani mu rundi yoza kubivuga
yego mereka ndabona dufise mukanya ndabona ndabona dufise undi munywanyi radio ijwi rya Amerika Juvenal mwiriwe neza
mwiriwe
murafise ikibazo cy'icyumviro mukanya gatoya cyane gusa
n'icyumviro gitonyi
yego
nagomba ndabamenyeshe ko mu byukuri mu bukene uwo mushinga ntaye ntasubire kuvuga ubukene buriho mu Burundi ibyo byinzo niko aravuga irazura inzara ikubukeko byoro ikayora makarigata abantu birirwa barapfa ikintu cemeza ko hari bukene navuge ifaranga ry'abanyaburaya rivunjwa ngahe ifaranga ry'abanyamerika ubu rivunjwa ngahe rigeze ku 2,800 nka 5 rejide zo umuyaga nkuba abantu b'ubukorikori ntacho bagifata rejide zo nta muyaga nkubigira ona pere ni ya leta ubu ntigikora ona mode ibyo bita ona mode mobile benshi barabuye yo kubera yuko amantene yarapfuye barabuze ibyo byo kuyirepara
ibyo
berekeye amashuri
yego me
amashuri amashuri abana ntibagira abarimu ahara abarimu nabo ntibagira igitabo igitabo aho bakiri gisangira abana cumi
yego me Juvenal
ishuri imwe irimo abana 120
ikibazo cy'amashuri n'abarimu n'ikibazo cyashikirije cyane rwose ibibazo navyo muri kumurashikiriza n'ibibazo bihambaye cyane rwose ikabishobora gutuma umurundi wese ahari kubita agashi kugira ngo ikakure amaboko mu mpuzu akore cyane rwose areke cyane cyane ibintu by'indyane ataho zihagaze indyane ataho zishikana abarundi kugira ngo nabo nyine bashobore kubandanya ibikorwa by'iterambere mushiga ntahe Deogracias Nkinahamira mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko abarundi bose n'abanyarwanda ari bamwe ayo moko bavuga abatutsi abahutu bose ari bamwe muratanze akarorero ko wo gushira imbere ya mushiga ntahe
Libera
ntibashira kandi ata muntu yotora umuntu cyangwa umututsi wariwe kandi ivyo ni ibintu abantu benshi bavuga cyane rwose mbega abarundi cyane cyane bukizwa gute iyo ngwara indyane z'amoko kugira ngo ntibaze barapfa ubusa bareka gukora ibikorwa by'iterambere bagashira imbere indyane z'amoko eka n'intara mu kanya gatoye cyane rwose mushyira ntahe Deogracias Nkinahamira
yego cyane urakoze Frederico no kuri icyo kibazo namandiko ndakivuga kenshi iyo turi kumwe n'abantu twe turayaganira muri salon ndakunda kukigaruka ngo cyane ikintu cya mbere dukwiye kumenya cya mbere no kuba kumenya abo turi tukitahura hanyuma tukitunganya tukamenya ko turi abantu ikintu cya mbere tugaze tukikuramo ikintu gikuru cyane ingorane abarundi bafite no kwigungirako gushaka kwigungirako ingorane zose dufite nta mu Burundi kuba kera n'ibintu byerekeye kwigungirako umwe wese ataba nk'aho akavuga ibindi rero ariho nguyu yaheze kuvuga atanguye kuvuga ngo ibintu kwa gifaranga ry'inyaburaya rero abarundi bakeneye ifaranga ry'inyaburaya ibangahe naho ni nk'ukwikunda irabira ko wewe wenyine no kuri aba rero urasanze ikintu rero nakubwira ni uko ni ukuri abarundi abanyarwanda abahutu abatutsi abatwa abaganwa n'abandi nta handu na hamwe dutaniye ndana ibyo bituma ndavuga ko ikintu dukwiye kubanza kugira no kwitahura tugaca twitunganya tukaba abantu nk'abandi tukaye kutuvuga ngo ngiye ngo ndi iki ngo urya ntibishoboka ngo urya ngo ntibishoboka kubera mubonye gutya niyo narigeze kujya muri Canada mu gihe gikomeye cyane nzozandabiyarangwe hanyuma njyanye na Kadege Alphonse ngiye muri Parlement ngaha cyangwa wibaza mpagaranye na Kadege nuko tutarambona mugabo duhagararanye turi hariya twitwa umuntu n'umututsi ntawe se twatubwiye muri miki bantu baratangara turi turabivuga rero nagomba kukubwira ko ingorane zihari mu Burundi icya mbere yo kwitahura ukamenya uburiwe kuri Umurundi kuri umuntu dabo akaba Umurundi hanyuma ukaba umuntu uri ku isi nk'abandi hanyuma ukagerageza kujya muri kompetisiyo ukajya guhiganwa n'abandi kugira ngo ushobore kubaho ukerekana icyuzi
kuri icyo kibazo nyine
gikuru gusumba kuvuga ngo naka
icyo kuri icyo kibazo nyine kuri icyo kibazo nyine Professor Libera ntibashira kandi abarundi barataye igihe kirekire cyane rwose bama mu ndyane z'amoko kuva Uburundi bwikukiye eka indyane z'intara y'abarundi baba eka bidondora nk'abarundi bakwiye gukorera igihugu bagatera imbere bakiteza imbere Uburundi ntiba butandukanye n'Uburundi bwo muri iki gihe mu kanya gatoya cyane rwose
neza cyane rwose mugabe nagomba nshishe mu gatoyi ikintu gikuru abarundi bateza kumva na Deogracias bateza kumva c'est le retour aux valeurs mu gihe abantu bategetse babesha 5 fois par jour changhe en professeur d'université qui nie la vérité ne burundi abazoshika icyo nshaka kuvuga rero kugira Burundi bubukire butere imbere nuko tubone ukuri uko kuri tukamenya aho tugwaye tukaca turondera wa muti ujanye n'ingwara tugwaye mu gihe tutabona ingorane ziri mu gihugu ngo dushire au centre umunyagihugu nyarucari ingena gowe ngo tubibone ngo tugire politique imuteze imbere uburundi ntibuzofa buteye imbere ivyo rero biri mu minwe yakagwi gatoyi twitwa ngo twarize canke bafise ubutegetsi tutavugisha ukuri ingorane ziri mu gihugu ngo zitorere umuti umuti urashe
ikibazo cyo kuvuga kuri ni kibazo duhava duhereza ko nako naco ni kibazo gihambaye cyane rwose gituma eka ikibazo c'abarundi ca politique mu Burundi kiba ingora bahizi ariko reka duhi jambo na umushya nta Gerard Hakizimana agira icavuze hoko guki kugira ngo abarundi ikabijijukire ibikorwa by'iterambere aho kwijijukira gushira imbere inzankano zifatiye cyane cyane ku bintu ataco bivuze vya moko mu kanya gatoyi cyane rwose umushya nta Gerard Hakizimana
ubusanzwe abarundi niko bategeza gutahura ko bose ari bene mugabo umwe nkuko basanzwe bavuga ururimi rumwe bakirinda ikintu cyose cubacanishamwo bibuye kwizinyane z'amoko n'ibindi kumbura abantu bagenda bategwamo n'abana bariya bakamenya akahise k'igihugu gutyo bakubaka igihugu ciza bakabavanura n'ibi by'amoko aho usanga n'abahutunga abana batutsi nibyo aya moko turimo no munsi kuva kera yarariho muguravye bagiye kuyazana haratsinda taragose babaye ababirigi nibo baje bagira ibyo byo gupima zuru n'ibindi ibyo ntabo bigaruka ariko kimwe tuvuga tuti abarundi nibarengere ibyo batandukanya byose iby'amoko by'intara by'ibitsina bamenye ko ari bamwe bamenye ko bafite igihugu kimwe aricyo Burundi nibo bategeza kwiteza imbere kandi bagakura mu mutwe ko kumbure ubukene ari uzokwama buri mu Burundi bagakura moko mu muzi bagakora uno munsi abarundi benshi bajya muri politiki uno munsi umuntu ari wese agomba kuba politiki ari wese agomba kuba perezida bamenye ko politiki itandukanye cyane no kuba umwene gihugu ibintu natandukanye bose kuba umwene gihugu ni byiza no kuba politiki ni byiza ariko gukora ibikorwa biteza imbere igihugu kuda yonda bene gihugu bose muri politiki murakora ibihugu biteza imbere ibikorwa biteza imbere igihugu
ego me nagomba turabe kutworonka kanya ko kugira ngo tuvugane ku cyakibazo cyanyu mu
bya amoko n'ibindi bakuba
igihugu ego me
reka kubijambo umuntu umututsi maze bintu byose bigahabwa wari wese kuko ari kwiye
ego me reka duhere ijambo ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika Janvier mwiriwe neza murafite kibazo murafite cyumviro munyarutse akanya karagi
intererano
yego
icambe no vuga nuko abantu bore mu bose banyagihugu nimba rubukene sikwera cyane makima yego ndabemera ko cyane makima sikinda biko gibihere ituma haba ingorane no bukene ariko nde yo cyane makima sese yatumye afibije se ari iboneka ihagarara se yatumye ifashe ndo zavahanze zibone izihagarara ikwera mbere ingorane ziri mu gihugu ubona zindi ngazo zatumwe no guhana na n'uburi gusa impande nyinshi zifite mu ruhara yego me ni mu ruhara yabategura ibiganiro bazifite mu ruhara yabarefite mu ruhara nagiye ndemera ko zifite mu ruhara
yego
me ngumwe ngumwe nibatanga mayo naronde natowe na n'uburi zifite mu ruhara izisi ubabitse birimo bituma ubukene buba mu gihugu bareho bemere impande zose bemere muti utore ngumwe utore ngumuti ibiganiro by'ukuri ama bahegere uko ibiganiro byose bategura ntari mwe turizovanga
na ukuri n'ikintu mushikirije kandi na professeur Libira ntibashaka kandi yagarutse ko nagomba ricyo duhereza ko mushiye nta hede gracias nkiramira abarundi eka barashikirije ikintu bibaza cyane cyane kuvuga kuri bavuga ko abarundi mu isanzwe batavuga no kuri ivyo byarashikirijwe n'umuhuza mu kiganiro aherutse gutanga muri ONU byarashikirijwe n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze z'Amerika ho yavuze ko akunda kuronka indimi zibire ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi batangire kuvuga kuri n'ikihe mu kanya gato musa amasegonda 33 professeur
gutya ndaye kuri tinda kugora n'ukuri ibyo turabizi kandi twamatsiko turabivuga gye na mandiko ndabivuga ndimo kubinda umenye yuko abarundi nta na kimwe kiriho kidutandukanye nta na kimwe kandi bashobora kuvuga ngo turatandukanye iki n'iki igihugu cyose tukibamo cyose twese aho naho ugenda ku mutumba nako usanga aba ariho turiho twese hose usanga tuhari tukuvuga ngo turafite indimi zitange amadini n'ibindi nta kimwe kidutandukanye ntabyo rero ikintu yuko tukanura umwe wese mu Rwanda yakatse agakanura agasubiza akibaza agatora ukuri aho guhagaze
reka tubaze n'icyo kibazo cy'ukuri umushya nahe Libera ntibashira kandi Libera namwe ndabona musiganya kanya gatoyo cyane rwose
ego nuzeye ni ibintu bibiri gusa ni education l'education aux valeurs kuva mu mashuri matoyi gushika ku yisumbuye na formation citoyenne kuvuga yukwigisha abanyagihugu kuvugisha kuri le civisme kwa
ego merekana jirare hakizimana atubwira ikintu cyo kwa kugira ngo abarundi bose batangure kuvuga kuri amasegonda 20
ubwambe nuko hoba ibi byo kuvugana kuri ku bitahise akabagwa kurara mbegi byabaye gute ni gute abarundi bosoka mwazi no mbugo kuko no munsi naragira ngo nakofye n'abantu usanga bariko baravuga idahuye n'amategeko babesha bajya hari n'ari yababesha babesha ibintu biri naza ko bakwiye kuba kubahiza amategeko
mushya na Gerard Hakizimana turagushimiye cyane gose ku kanya watuye kugira ngo turaganire turagushimiye nawe Libera ntibashiraga kandi turagushimiye nawe mushya na Deogracias nkinamira turabashimiye ku kanya mwatuye kugira ngo turaganire mwese turashimiye n'abanywanyi bi radio ijwi ry'America turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma na Fatou Karara igiranije ikiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.